imugwane munda nabo mwahura muhiganwa ivyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nayo imihimbiri ibisumba nabambuzi ibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa
yana mu majambo umugano wa rwirwa gatora yavuze umugambwe we prona uhejeje gutsinda amatora yabashinga amateka kwa 18 ukwezi kw'icyenda mu 1961 abikinga leta ya toni cyabwengezo mu bwoko bwose nko bigaragarira mu bari bagize leta ya mbere kandi yahamagariye abarundi bose kwita iterambere no kuva abantu n'amacakubiri wa gasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'Uburundi kandi igihugu kibakeneye ijambo ry'umwana w'umwami mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo ryaganisha ko bigihanze abarundi akana gace karyo
uyu munsi itona yatsinze ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'iteka ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira
kuri wa gatatu w'ibiro nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byatewe iteka n'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake imbere yo kujya gushinga ingoro z'amashurwe ku ntate mwarwa gasore ku musozi wa Vugizo babanje kumva inkuka ya misa yasomwe na Padiri Felix Fupi kuri katedrali ya Jinamundi yavuze ko ahantu hatagira umwidegembyo nk'urwa gasore yari afise atamahura aramahashoboka yinginga abategetsi kwirinda abahanuzi b'inyoma n'indyarya
kwemera gukemanga ikiza cyakozwe iyo ni intambwe idasanzwe y'ubutungane mugabo kandi ikintu kitari icyo kuronka umwidegenje n'inguvu zo kuvuga tuti kijya nacyo sicyo iki kintu gikosoye nicyo gituma ntambwe byo murongo y'abantu iyo aba mwabishobora ni ukuronka abantu b'abahanuzi bashobora kugira umwidegenje wo kuvuga bati iki kintu nyakubahwa nicyo nyakubahwa iki kintu sicyo wahushije
nyuma y'imyaka 60 yishwe umugambwe iprona yasize wiciye mu bice birenga 6 ishami ryegamiye leta ryo rizwi n'amategeko orize Nkurunziza mukuru waryo yahamagariye ububirigi gusaba ikigongo abarundi aha yarahashinguwe rwa gasore
bagambiriye rwa gasore barafise ababatumye ababirigi nico gituma ababirigi ko bari bafise intumwa zabo ngaha turaba twarumvise mbere ko mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo baheruka gusaba ikigongo mbere bakabashumbusha ivyo buzwa ko no mu Burundi basaba ikigongwe bagashumbusha abarundi kugira ngo abana bacu bazonywane neza n'ababirigi bataguma babafitiye uwo mubabaro nk'uko nazo tubafitiye uno munsi
ku ntate mwa yo muganwa atari umugani hariyo n'abandi banyepolitike nka Pierre Caverne Nahimana umukuru w'umugambo wa Fodebu yemeza kuri agigiwe rikiri kure nk'ukwezi na cyane cyane mu byerekeye ubutungane
tubiraba muri kino gihe n'umukuru w'igihugu yama bivuga akavuga yuko ubutungane bucumbagira cyane gose mu muganga Sanya Frodebu ivyo natwe turabibona duhanura duhereye ku bategetsi batere agatima ntembero icyo kibazo cy'ubutungane yasize atubwiye tumenye ko ari inkura mutima ku gihugu cacu
ibarabihuriza ko natasiye Sibomana mudasigana ari mu ndongozi za iprona zarimwe mu mashami atemewe na leta
nk'abantu bicwa canke bakanyuruzwa dufashe imyaka gibiheze n'abantu bashika ku 294 abapfungirwa ubusa bararenga 395 ikindi muri ibi byukungana no kudakumirwa mu migambwe harimo bose ubwoko bwose n'ibitsina byose birimo bashaka mugabe iyo hageze gutanga amabanga gushinga amabanga banabariya siko bimeze
kasima budubona nawe yarongoye umugambwe tegezega mibanga hanura abegwa n'ibibazo by'igihugu kwicarana kugirira igihugu agasore rihabuzwe uko niko yabwirije rya Amerika
abarundi bo kwicara hamwe na cyane cyane abarongoye igihugu banyepolitike bakicara bakaraba neza ingene kigira igihugu agasore twese kurikiza narijya abarundi twemeye yuko rwa gasore ari incungu y'u Burundi noneho tukaraba iragigiwe mwumvirije jambo yashikirije turumva neza yuko kugeza uno munsi rifise akanovera neza bizwaise akanovera abarundi boshobora kubandanya biyumvira ko tukaraba twese ingene migambi rwa gasore yari afise yoje imbere
umugani wa ruri rwa gasore yishwe kwa 13 ukwezi kw'icumi 1961 u Burundi buca buronka intayo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu nda y'ingoma begetse ku rupfu rwiwe n'umugirikika George Sentare yagije kumurasa akanabyemerera bishwe barashwe nta kuri kuzuye kuramenyekana ku bijyanye narwo eroje urika neza ijwi rya Amerika.